Iri Nizbi de Americ. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2019 kuri mikomuri kumwe n'Ange Fidel Niyonga umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani Senarede rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi Anise Niyonkuru yaratahutse mu Burundi ari kumwe n'abandi 15 ahurikiye mu mugambwe wiwe.
Agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugoronani kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na Leta position kugira ngo arabire hamwe ngene gukwiyunga akaja mu runani rumwe kugira ngo asoje amahora yemerije.
Uyo ni Mames bansubiye ko ajeje ibikorwa bya politike n'imigenderanire mu runani Senarede avuga kwitahuka rya Anise Niyonkuru. Ishyirahamwe ryitaye impunzi HCR ryifatanyije na Leta ya Tanzania ritangiye kuronsa impunzi z'Abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata aziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi fashanyo zikwiye nk'abandi. Ari imbere y'uko dushika kuri iyi nkuru n'izindi nkuru tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Alois,
urakoze. Fidele, turahera muri Leta Zunze za Amerika. Komisiyo ijejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshinga amateka ya Leta Zunze za Amerika yiganjemwo aho mu mugambwe w'abademokrate kuri wa kane barongeye guharira ku ngingo zibiri zirega Perezida Donald Trump, mu gihe abademokrati babandanya berekana uburemere bw'ivyaha Trump yagirizwa guhonyanga, berekana ko bihagije ko akurwa ku butegetsi, bagenzi babo b'abarepublikane b'inkehwa nta kindi bakora atari ukubitesha agaciro. Abademokrati bagiriza Trump gukoresha umwanya arimwo nk'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite hamwe no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Mu gihe mu ndwi iza inama nshingamateka nayo nyene yiganziwe n'abademokrate yotora kandi kazokwemeza ko Trump yagiriwe n'ivyaha, iyo dosiye izoca irungikirwa Sena ya Amerika yiganjemwo abarepublikane mu mburano. Aho abakurikiranira hafi ivya politike ya Amerika bavuga ko Trump azo shigikirwa. Muri Afrika, Republika ya Demokrasi ya Kongo yaratumye ko batatu mu bademokrate bayo inyuma yo gusanga hari ivyo bananiwe gukora bikomeye, nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa kane. Ambasaderi wa Kongo mu Buyapani Didier Kitima Bin Ramazani yagirizwa kugurisha iragi ry'igihugu. Abandi babiri bari ku cicaro cyawo ni i New York hamwe na Geneve batumwe ko kuko ngo bitwaye nabi, nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji Marie Tumba Nzeza. Ariko uwo mushikiranganji ntiyatomoye ivyaha byagirizwa awa diplomate babiri baserukira Congo muri ONI. Wahoze ari perezida wa Bolivia Evo Morales yarashitse muri Argentina aho yahawe ubuhungiro na Leta yiwe. Morales yari yahungiye muri Mexique inyuma y'imyerekano iyamiriza ubusuma bw'amajwi mu matora byatumye ahitamwo gutanga imihoho mu ntango z'ukwezi guheze. Umushikiranganji wa Argentine ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Felipe Sola yashikirije jo ku munsi wa kane ko Morales azoba ku murwa mukuru Buenos Aires hamwe n'abana biwe babiri. Sola yashikirije kandi ko abategetsi bane bahoze muri Leta yiwe nabo bamuherekeje kandi basavye ubuhungiro.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare kirwanya Leta ya Libya kirongowe na General Khalifa Haftar cyatangaje jo ku munsi wa kane ko kigiye kugaba igitero simusiga cyo kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Abishikirije inyuma y'amezi umunani agerageje igitero nk'icyo. Haftari arongoye igisirikare kirwanya Leta kigenzura igice kinini mu buseruko bw'igihugu. Yaragavye igitero ku itariki zine z'ukwezi kwa kane cyari kigamije kwaka Tripoli Leta yavuye mu mwumvikano yemewe na ONI. Haftari ashikikiwe na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ashikiriza ko Leta y'i Tripoli ishigikiwe n'imirwi ikora iterabwoba. Leta yemewe na ONI nayo yashikirije ejo ku munsi wa kane kwimeze magabo kandi ihagaze ku birindiro byayo mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Abategetsi muri Shiri batangaje ku munsi wa kane ko abatabara batoye ibisigarira by'indege ya gisirikare yunguruza abantu yari yaraburiwe irengero. Umukuru w'igisirikare cya Shiri kirwanira mu kirere General Arturo Merino yabwiye amenyeshamakuru ko atacyizere bafise cyo gutora bakiri bazima. Iyo ndege yarimwo abayikoramo 17 hamwe n'ingenzi 21. Ibisigarira byayo byatowe ku birometero 30 uva aho yari yamenyekaniye ko igeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Algeria abagenduzi b'amatora bavuga ko abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane babaye bake cyane. Algeria iri muri leta mfata kibanza kuva imyerekano yatumye wahora ari perezida Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho mu kwezi kwa kane. Abigaragambya babona ko amatora ari inzira yo kugumiza akagwi kazingamitse igihugu ku butegetsi. Basaba ako kagwi katwaye igihugu kuva cikukira gusubirizwa n'amashusho mashasha atigeze aba muri leta. Naye abatalibani muri Afghanistan bavuga ko barangije ibiganiro by'amahoro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane mu gihugu cya Qatar, ariko hari nyene ntacyo wavuze ku byo bumvikanye ko.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Imbere yuko tuza mu karere k'ibiyaga binini tubanze duhere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujejwe ubutungane n'amategeko ugizwe hanini n'abademokrate uvuga ko zerekana ko ivyaha perezida wa Amerika Donald Trump yagirizwa ko yakoresheje ububasha afise kugira asabe igihugu ca Ukraine kwivanga mu matora yo mu mwaka w'2020 muri Amerika, kandi ko yabereye intambamye inama nshingamateka mu guha amabwirizwa abakorera leta yiwe yo kwihoza ivyerekeye kurenguka imbere yayo yabikoze koko. Ibindi kuri inkuru tumvirize mugenzi wacu Thomas Kamili indi mu kiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo.
Abadepite b'abarepublikani bavuga ko nta kimenyetso na kimwe cerekana ko perezida Trump yakoze icyaha. Abademokrate biganje muri komite bo bemeza ko ibimenyetso simusiga ari byinshi. Abademokrate bashinja perezida Trump ibyaha bibiri: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Ku cyaha cya mbere, abademokrate bavuga ko ikimenyetso gikomeye ari ikiganiro perezida Trump yagiranye kuri telefone na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kwa karindwi gushize, amusaba kumukorera amaperereza kuri Joe Biden. Bemeza ko kugira ngo aya maperereza abe, perezida Trump yokeje igitutu president Zelensky kuko yahagaritse imfashanyo ya gisirikari y'amadolari hafi miliyoni 400 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga guha igihugu cya Ukraine. Ku bademokrate, Trump yahagaritse iyi mfashanyo kugira ngo Zelensky abanze yemere gukora aya maperereza. Abarepublikani bavuga ko abademokrate babeshya, bati perezida Trump yahaye imfashanyo Ukraine mu kwezi kwa cyenda gushize kandi nta maperereza Zelensky yakoze. Guhagarika imfashanyo biri gusa mu rwego rwo kurwanya ruswa yabaye icyorezo muri Ukraine, kuko perezida Trump afite impungenge z'uko imfashanyo ya Amerika ituruka mu misoro ya rubanda yakoreshwa nabi muri ruswa muri Ukraine. Abademokrate bavuga ko perezida Trump atigeze avuga ijambo ruswa muri kiriya kiganiro na perezida Zelensky mu kwa karindwi. Bati si ruswa rero imuhangayikishije, ahubwo arishakira amakuru mabi yo guharabika Joe Biden kuko ari we umuteye ubwoba cyane mu matora yo mu 2020. Umuhungu wa Joe Biden, Hunter Biden, yigeze kuba mu nama y'ubuyobozi y'ikigo gicukura umwuka w'ingufu gaz cyo muri Ukraine cyitwa Burisma, kiregwa ko cyamunzwe na ruswa. Icyo gihe Joe Biden yari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarepublikani rero bakaba bavuga yuko Hunter Biden nawe yariye ruswa icyo gihe, kandi ko ise Joe Biden yamukingiye ikibaba. Kucyaha cya kabiri cyo gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko, abademokrate bavuga ko Perezida Trump yanze gutanga inyandiko nyinshi inteko yamusabye mu rwego rw'amaperereza yayo, kandi ko Perezida Trump yabujije abatangabuhamya bakomeye kwitaba inteko, abandi abatera ubwoba. Abarepublikani bo bavuga ko amategeko abimuhera ububasha. Muri make ku barepublikani, Perezida Trump ntacyo yakoze na gato. Naho ku bademokrat, ibyaha biramuhama, ibimenyetso ni byinshi. Igiye kugishyikiriza umutwe w'abadepite wose, nawo uzakigireho impaka mbere yo gutora kugira ngo ukemeze burundu. Uzatora mu cyumweru gitaha. Kubera ubwiganze abademokrate bafite, bizeye ko naho kizatambuka nta ngorane. Nibemeza ikirego rero, bazahita bagishyikiriza Sena izacira Perezida Trump urubanza.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuze mu karere k'ibiyaga binini, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi Anicet Niyonkuru yatahuse mu gihugu ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo. Mamese bansubiye ko ajejwe ibibazo vya politike n'imigenderanire muri Senared yasiguriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije impamvu nyamukuru yatumye Anicet Niyonkuru atahuka.
Anicet rero atashe kubera ivyo twavuganye, agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugoronani, kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta opposition, kugira ngo barabire hamwe ngene bwo kwiyunga bakaja mu runani rumwe kugira ngo bazoje matora yemereje.
Ibyo bisigura rero nkuko nabibaje mu ntango ko namwe muri gutahuka aho mvuze abanywanyi eka n'abategetsi abarongoye urunani Senarede nabo nyene bari mu nzira rero.
Ubishoboye wese asabwa yuko ubishoboye, kuko na gushira umuntu kujya biragoye, twavuga ngo amahoro ni menshi cyane hose mu Burundi, hanyuma umutekano wa buri muntu ujya uri mu mutima wiwe. Ubonye wese abishoboye, twe twibaza yuko botaha akaja kwifatanya n'abandi kugira ngo turabe ingene u Burundi nabwo kugerageza bwahindukiza gatoni kugira ngo turabe ingene intwaro zizokurikira inyuma y'amategeko kugira ngo zoba zishimishije kurusha.
Amatora atekanijwe mu mezi nk'atandatu ari imbere aho mu runani Senarede, ntimushobora kuba mwarataye umwanya muremure, haraheze imyaka irenga eka ishika kuri ne cyangwa irenga gatoyi mutari mu bikorwa vya politika, muzohiganwa gute n'imigambwe yagumye ku rubuga mu Burundi?
Imigambwe tuzohiganwa ahanini kanaho abantu baba bari hanze baraguma bavugana n'abari mu Burundi. Ahanini imigambwe isanzwe ihurikiye muri Senaret, hari yari hanze, hariho yari isanzwe iri mu Burundi, hariho abatari bake bari mu Burundi. Hanyuma noneho sabo gusa kuko urunani twavuze si urunani gusa kw'abahurikiye muri Senaret, urunani kw'abo batavugana na leta nka bose. Abo bose babona uko byoshoboka twiyunge tuzogende turi kumwe. Igihambaye si uko ngo kanaka cyangwa kanaka ariwe yoje imbere, igihambaye ni uko nyuma y'ayo matora huboneka umuntu koko yoza agira ati ndifuza ko ibintu vy'u Burundi bihinduka, yuko amasezerano izari amasezerano ya Arusha cyosubira bikahabwa agaciro cyane cyane zijyanye ngo zafasha kugira ngo abarundi dushobore kubana twebwe abanyo tushigikiye
mu Sénégal banse biko hariho abantu bashaka kwibaza igituma mu kigihe urunani Sénégal rwemeye kuja amatora atani birinze gusabwa bazi ibintu urwo runani rwari rwashikirije inyuma yo mu 2015
yangu ribuka yuko urunani Sénégal rwamye rusaba kenshi kenshi yuko ibintu byohinduka baragerageje baraca muri bajya bajejwe akarere kabijya bihugu by'amaca mu buseruko ya Afurika muribuka yuko umukuru w'igihugu cy'Uganda yabigiyemo akagerageza agafashwa n'uwahora atwara Tanzania muga mwese mwarabonye yuko amaheruka byabaye nta gusapiske kuko bujya biragoye iyo umuntu muri ko ushaka kumuvugana adashaka kukumviriza haragera igihe ubona uti mbo nta kumwereka ndabyihorera aya mara yo kumuvuga ngo ndiko ndasaba yuko ibi bibanza kugigwa imbere y'uko nja mu matora kandi ubona neza yo kuri imbere yawe yamaze kukubwira ati njyewe izo ntazoshaka urahita ukabyihorera ugiye uti mbo igikuru n'abanyagihugu kuko amajwi ntatangwa nabo bari ku butegetsi twe tugiye gufasha kugira ngo abifuza ko ibintu bihinduka mu Burundi bihinduke
ariko mugiye mufite agatima kuko nimwatsinda amatora muzoyatsinda muyatsinzwe muzokwemera ko mwatsinzwe
aho dutsinzwe tuzaba twatsinzwe rero aho ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rwose dushobora kuvuga ngo jewe ndakunda demokarasi ama ugacuvuga ngo ndatsindwa nzovyanga aho ushaka gutoba no nitwatsindwa tuzaba dutsinzwe tuzovyemera icyo dusaba gusa ni uko ntabwo duriganwa nibatsindwa nabo nyine bogira ati ngahaye intahe yashize hanyuma abarundi bakwane mu ndato
mamese bansubiye ko umutetsi yakomeye mu runani Sénégal akaba kandahurikiye mugambwe sahwanya Frodebu murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe
tukivuga ku Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu rihananira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rivuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania bategwa ubwoba bakongera bagaturubikwa kugira batahuke mu itangazo ryasohotse ryo kuwa kane iryo shyirahamwe ryasiguye kwayo makuru yo guturubikwa no kuburabuzwa ryayahawe na zimwe mu mpunzi zirimwo izataye zikomokera mu bindi bihugu nka Uganda kukwanga gutahukanwa ku nguvu Human Rights Watch yashimangiye ko uretse iryo turubikwa niborabuzwa abategetsi ba Tanzania batoroheza abakozi bishyirahamwe rya ONU ryitaye impunzi HCR igihe bashaka kuja mu makambi kubaza impunzi ziriko zirahunguka zibikora ku bushake bwazo canke zitahukanwa n'igitsure. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yagiranye na Sylvester Ntibantunganya yigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ashingiye ku myaka yabaye mu buhungiro yasanze ikibazo c'impunzi kitigera coro
indawo yibaza uwayirayeko jewe narabaye impunzi narabonye ingene ico kibazo mu bihe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi hariho ubwa mbere uruhande rwukubaha n'ukubahiriza n'impunzi yonyene ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga igahunga irondera gukiza amagara yayo hariho rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu harashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha abandi bakagira bati ahubwo boherayo ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye ari kubera ibyo aho nyene bari abahaba bakuramwo
muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izongorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania mwibaza ko ari kubera iki bo babahohoterwa mwibaza ko ari kubera iki bo bavuga yuko bari korashaka gutahukanwa ku nguvu bakanavuga ati hakoje wenza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke nubwo nayo numva umenga ntiharagira ni igiki cyo bakibituma
jenda yuko hashobora kuba harimo ibiharuro bigirwa hirya no hino nk'uko nakubwiye muri iyo migwi yose igira itindaraba ikibazo cy'impunzi hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo ashora ku mugwe w'igihugu izo mpunzi zahungiyemo ko impunzi n'andi mashira hamwe bamwe bakabiraba kuri nagere kazi na muntu abandi bakabiraba kuri inda ry'ibiri mugabo ugasanga gusa uwo muntu w'impunzi we nyene n'ibyo byose bigenda bikinira ko aho kuraba yuko koko ari ineza y'iyo mpunzi nyene icyo nabonye nta mpunzi n'imwe imaze kubona yuko ibyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mugumye ngahanoronka iki generalibonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'1999 mbyuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe hari mu mwaka w'1983 harimo mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe kuko baguzwe ndajibuka icyo gihe barabivuga abandi ngo bagiye kwiyahura no kukubwira ariko ngo ikibazo cy'impunzi kitoroshe kiducoroshe harimo inyungu nyinshi zishobora kuzamwo rero uri kurarondera ineza y'iyo mpunzi ni ukumwumvisha n'abakumva cyangwa nawe ukabanza mbere ugatega neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi
ariko kuri ibi by'abo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania bo bivugira yuko batumva natekaniwe hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize iki mugabo bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda umuntu akibaza ati ni kweri kibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo
nibwo byazanyungu mbega icyo tuma igihugu iki kibibona uku ikindi kikayibona uku ni ikihe niyo handi icyo nabonye nta kintu impunzi yipfuza ubwa mbere atari uko ishobora mu gihugu cyabo igituma impunzi itaha ni ikihe impunzi iraba icyayitumye ihunga bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na kwiruka ni byo byerekana kwiruka uhunga nk'uko ushobora kwiruka uhunguka
hagati aho perezida Silvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora n'amatora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga 300,000 hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga ayo matora muyibaza kwiki
amatora yagira mu Burundi ntatora na rimwe wovuga ngo byabaye ibibazo byose byari bihari mbere byaratuye umuti mugabo uko abaye iratuma abantu bagira bati hari igihindu cyongeye kwipfuza rero ku matora ni uko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ari uwo mu gihugu hagati ari uwo hanze y'igihugu ari ab'impunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma binjera abatahuka bagatahuka burya impunzi ikituma itaha nuko mu mutima wayo wayabonye iti hari kintu gihindutse
perezida Silvestre Ntibantunganya mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi murakoze kuri kano kanya muha ijo rya Amerika
namwe murakoze kuri amahoro ya kanya kugana n'abarundi kuri kibazo kitoroshe
mwandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe gitaha impunzi HCR ryifatanije na leta ya Tanzania ritanguye kuronsa impunzi z'abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata ziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi mfashanyo zikwiye nk'abandi umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven ejo ku munsi wa kane yatembereye ikambi ya Nyarugusu aho uwo mugambi uri kurabandanya
abaronkejwe ayo makarita ni bamwe mu bahunze muri 2017 batari bwaronswe buhungiro hamwe n'abari barasohotse inkambi hama amakarita yabo y'ubuhungiro arugarwa icyo gikorwa gitanguriye mu nkambi ya Nyarugusu hama kizobandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutenderi ibyo bibaye nyuma ya rusansuma yabaye mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka w'2019 aho impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi zakorerwa rusansuma uwo mugambi harimwo gukorwa na leta ya Tanzania ifatanije na ASR aho barenga gato 400 aribo bariko bararonswa ayo makarita mu nkambi ya Nyarugusu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro cy'iryo Amerika mu nkambi ya Nyarugusu zirashima kubona zishyirwa ku rutonde nk'abandi.
Sensa yabaye turi ngaha mu nkambi turagenda natwebwe kugisesa turatanga umwidondoro w'iwacu ndetse n'ubufinga turafinga tugeje gufinga baciye batubwira tutaye muhira kurindira n'umunsi rero ntiho batwimviye ko baduha ikadi
cye na kino sanga ino mwene wacu ko yansize hariya 2017 sanga iyi kambi barayugaye sinashobora kujya mu yindi kambi kuko nta wundi muntu w'inshuti nazigaye icyo bisaba ko nguma ngana nagumye ngata kadi mfise twitwe muri yoni siara kwa makazi birananirana cyangwa ngaha nyine mbaye uko nyine nahungutse sinabwiye nagumye nga rero igihe haji sensa no mwaka wa virus asoma twaragiye na twatubwi twamba imiringa ndetse twatubwi ko rugenda ku sensa twakoze kandi bose bakora twatanga umwidondoro turafinga turasinya zijya tukajya tumaje ibikumu intoki abatwagiye vyi wacu batubwiye ngo turindire ngo turindinge ngo leta ya Tanzania na UNHCR bazofata hamwe kubitwerekeye kubitwewe twarariindiriye turi hebura twaze gatacyo kito kota kintu kitovamo rero kohera n'injoro no munsi no badushanye ko baduhi kandi
aha batwibutsa zimwe mu ngorane zari zibagerameye mu myaka irenga 3 yari kirahera bagorewe mu nkambi atana kimwe baronswa
ubwiye kwa muganga ntibakwakira aho giye kwicurira ingorane ntibakwakira yani byose byari bihagaye ku ntuze ya kwifomu kuko atafomu na jambo na rimwe cyo bugombye cyose ngaha mu nkambi ku musada bivanye n'amashyirahamwe ubutumbere yeko yasabye fomu atafomu ofisi urumva wicara nko muhamiyaji yaramu
kibazo twahura navyo imwe na rimwe isauni y'abandi bati bose twabona twazironka ndetse n'ibifungurwa twari tubayeho nabi cyane rwose ibifungurwa navyo nyine navyo twaronke kanone ifashanyo isanzwe iraba umuntu afise ikimuranga ko ari impunzi tweho ntitwazironka navyo twaronke izo fashanyo turavyizeye ko tugiye gufashwa n'izindi mpunzi
twaronke ingene turya ntitwapfake binja kwivuza byatugora isabwe n'intwaronka no kubifashanyo yose iraba impunzi ntitwayironka.
Nyuma yo kuronswa ikarita ibaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi ikindi baronkejwe n'ibiribwa bizobamaza indwi imwe kugira bizobasohoze ku wundi mupokero aho bazoza bararonkera kimwe n'abandi bose. Izo mpunzi zirashima kubona leta ya Tanzania hamwe na HCR yarabiyumviriye kugira ibafashe nk'abandi
baguhaye ikarita bacakubwiye no gupakenja sindwi imwe kugira ngo bakurindize kushika kujya ku rutonde rw'abandi bantu nibyo byabaye.
Nukuri turashima dukenguruka ukuntu leta ya Tanzania na UNHCR yagerageje kutwiyumvira ko ikaduha natwe impapuro ziranga impunzi nako tukaba twemerewe kuba impunzi. Turayishimira cyane kuko iyo tugiye kuraba kuvugwa twavugwa ku ngorane kandi nitwari dufashwe nk'impunzi cyane nk'abandi bantu byadutera ubwoba. Natwe
turashimiye ababyeyi bacu aba bayoboye tukashimira na leta ya Tanzania yo yiyumviriye kugira ngo ishobore kutunganisha n'abandi narijya twabona umenga turi inyuma y'abantu umenga ntituri mu bantu ariko turayishimiye cyane kubona bagize akigoro bakadushyira ku rutonde hamwe n'abandi. Tugashimira na UN kubona yayitayeho iratwitwararika ikatwumviriza mu bibazo byacu kuko twari tubayeho nabi tugowe ntacyo buca ruguru rwa edufise. Ubu turabashimira rwose kigoro batugiriye.
Naho biri uko harimwo barenga gato 1,500 batahukanye ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwa 10 aho leta ya Tanzania itangarije ko izo tahukane impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania naho itabandanije gushyira mu ngiro uwo mugambi. Mu bitigire byasohowe na HCR mu mpera z'ukwezi kwa 10 impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 160,000 mu nkambi ya Nduta hasigayemwo abagera 72,000 Nyarugusu 58,000 na Mutenderi 31,000 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twatu bafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.